Radio Ijwi rya Amerika. Mubandanya kumviriza ibiganiro byacu mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Makuru y'ibiganiro tubafitiye kuri iyi saha muri kumwe na Fidel Niyongabo
na Thomas Kamirindi. Mwese riri kazi muri aya makuru.
Ngira n'ikibazo gikomeye, ndavuga nti umugore wanjye anyubaha kuko asenga, nkubaha kuko njya mu nzu y'Imana nkumva, mbese nkumva ijambo ry'Imana rikanyubaka, bigatuma nkunda umugore wanjye.
Urumva niba wabwirizaga indaya ikihana, niba wabwirizaga umunyarumujyi akaza akihana, kandi aho hantu yasengeraga akaba yahiyumvagamo. Ikindi erega natwe turi mu bantu bafasha Leta.
Aba n'abakristu b'amasengero yapfunzwe n'ubuyobozi bw'u Rwanda mu karere ka Gasabo, umurwa mukuru w'u Rwanda Kigali. Intumwa idasanzwe ishyirahamwe mpuzamakungu mu Burundi, Michel Kafando, yatangaje uno munsi wa mbere imbere y'urwego rwa ONU rujejwe kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi ko Burundi iteye impungenge amakungu.
Perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan uyu munsi yatangiye uruzinduko rw'iminsi itanu mu bihugu bine bya Afurika.
Abantu babiri barishwe ku munsi w'Imana muri Congo. Abo bantu bishwe mu myiyerekano yo kwiyamiriza Perezida Kabila yateguwe n'abakatolika. Abashikiriza manza b'igihugu muri Afurika y'Epfo bavuze n'umunsi wa mbere ko bazoshikiriza mu kwezi kuzingingo kuvyuko nimba bazokurikirana canke batazokurikirana imbere y'amategeko. Jacob Zuma yahoze ari perezida ku vyerekeye ruswa. Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye turagaruka ko mu kanya gato y'imigume hafi y'amaradiyo yanyu. Amakuru iyo hirya no hino twabateguriye duhere ku yerekeye u Burundi, aho intumwa idasanzwe ishyirahamwe mpuzamakungu ONU mu Burundi, Michel Kafando, yatangaje uno munsi wa mbere imbere y'urwego rwa ONU rujejwe kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi ko Burundi bugiteye impungenge amakungu. Yamenyesheje ko umuryango w'ibihugu bya Afurika utegerezwa kubandanya kugira uruhara rukomeye mu gikorwa cyo guhuza abegwa n'ikibazo cy'u Burundi kugira icyo gikorwa gishike ku mugambi cyishinze. Yongere ariyamiriza ibyagirizo by'abategetsi b'u Burundi ku byerekeye uruhara rwa ONU mu gufasha gutorera inyishu ibibazo biri mu gihugu. Yamenyesheje ko uruhara rwa ONU atari ukwivanga mu biraba u Burundi kandi ko ataruhande na rumwe iryo shyirahamwe rihengamiye ko. Michel Kafando avuga ko umugambi wa ONU ari ukugabisha amakungu. Yavuze ku bibazo bikomeye bitari bike byerekeye politiki, imibano n'ubutunzi bibandanya kugeramira u Burundi.
Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abantu 9 biciwe mu gitero cy'abahutu b'abamayimayi Nyatura ahitwa Bwalanda mu karere ka Rucuru mu ntara ya Kivu ya Ruguru, nk'uko umwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze Jeano Makasi yabibwiye ikigo ntaramakuru AFP cy'abafaransa. Abishwe n'abaturage bane n'abandi batanu n'abamayimayi bishwe n'abasirikare ba leta bari batabaye. Bwalanda ituwe n'abahutu, abanande n'abahunde. Aya moko akunze gutana mu mitwe kenshi bapfa amasambu. Nko mu 2016 abantu bagera kuri 30 barishwe mu mirwano ya yamoko. Uretse ariko ibibazo by'ubutaka, abanande n'abahunde bafata abahutu b'abakongomani nk'abanyamahanga, babarega ndetse gufatanya n'abahutu b'abanyarwanda bo mu mutwe wa FDLR.
Abashikiriza manza b'igihugu muri Afurika y'Epfo bavuze uno munsi wa mbere ko bazoshikiriza mu kwezi kuza ingingo kuvuze uko nimba bazokurikirana cyangwa batazokurikirana imbere y'amategeko. Jacob Zuma yahoze ari perezida ku byerekeye ruswa. Zuma ashobora gucika umunyororo ku bwoko bw'ibyagirizo 18 ku mafaranga yaronse ku masezerano yerekeye ibigwanisho imbere y'uko aba perezida. Umuvugizi w'ibiro by'abashikiriza manza b'igihugu Ruvuyo Mfaku yamenyesheje ko ingingo yamaze gufatwa yamara ko bazoyitangaza mu minsi 14 iri imbere. Atangaza ko inyuma y'indwi zibiri ibiro by'abashikiriza manza b'igihugu bizomenyesha Zuma mu rwandiko imbere y'uko bitangaza ku mugaragaro ingingo zoba abo bashikiriza manza bazoba bafashe. Zuma yagirijwe ubwa mbere ku bijyanye na ruswa mu mwaka w'2005. Abashikiriza manza barahevye ivyo vyagirizwa mu mwaka w'2009. Ivyo vyaha karyo Zuma kuko ba prezida yamara ivyo vyaha vyarasubijweho haheze imyaka ibiri. Mu mwaka w'2016 sentare nkuru yo mu gisagara ca Pretoria yategetse ko ivyo vyaha bisubizwaho. Yamara Zuma yarabigwanije gushika ahatsindwa muri sentare nkuru yungururizwamo imanza mu kwezi kw'icumi ku mwaka uheze w'2017. Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC tugaruke muri Congo abantu babiri bishwe ku munsi w'Imana muri icyo gihugu abo bantu bishwe mu myerekano yo kwiyamiriza President Joseph Kabila yateguwe n'abakatolika ivyo byatangajwe no munsi wa mbere na Ecclesia Catholica hamwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU abateguye imyerekano yari iburijwe batangaje ko batazohesha mu gikorwa cy'uko yibandanya umukuru w'ibiro by'ishyirahamwe ONU muri Congo Leila Zerugi yarababajwe nuko abantu babiri bahasize ubuzima igipolisi ca leta ya Congo cyo kimenyesha ko atamuntu numwe yatakaje ubuzima bwiwe mu myerekano yabaye abanyekongo barenga miliyoni zitatu baragize imyerekano ejo ku Imana iyo myerekano yari yukwiyamiriza intwaro y'agahotoro y'ugusaba ko Perezida Kabila ava ku mugaragaro avuga ku mugaragaro ko atazosubira kwitoza amatora yategerezwa kuba mu mpera z'umwaka w'2017 yigishwe gushika ku itariki 23 z'ukwezi kw'12 muri uyu mwaka w'2018 batavuga rimwe na leta bagiriza Perezida Kabila ko ariko arondera kuguma ku butegetsi mu kiringo kirekire gishoboka
korera imaze guhitana abantu 26 mu nkambi z'impunzi z'abanyekongo ahitwa Kiangwali na Kiaka muri Uganda abandi barenga 600 barakurikiranwa hafi n'abaganga izi nkambi zicumbikiye abantu barenga 43,000 bahunze kuva uyu mwaka ugitangira kubera intambara hagati y'amoko mu karere ka Ituri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iyi nkuru turayikesha umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Catherine Nambi uri Kampala
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC umugambwe wa Perezida w'igihugu cya Djibouti Ismail Omar Guelleh UMP utangaza ko watsinze amatora y'abashinga amateka n'amajwi menshi cyane ayo matora yabaye ku munsi wa gatanu w'indwi turangije umugambwe UMP watsindiye hafi y'ibice 90% by'ibibanza byo mu nama y'abashinga amateka ivyo ni nyuma yuko abatavuga rumwe na leta nka bose bihojeje amatora Mohamed Abdallah Mayoub umushinga amateka akomeye mu mugambwe UMP yabwiye itororokanizo ry'amakuru ry'abafaransa AFP ari ku munsi w'Imana ko uwo mugambwe watsindiye ibibanza 58 ku bibanza 68 byo mu nama ashinga amateka Perezida Guelleh yatwaye igihugu cya Djibouti kuva mu mwaka w'1999 yasubiye gutorwa mu mwaka w'2016 n'ibice 86% by'amajwi intsinzi y'umugambwe uri ku butegetsi UMP yafashijwe no gucanamo hagati y'imigambwe ibiri itavuga rumwe na leta MRD na RAD na bamwe mu mugambwe utavuga rumwe na leta ugira gatatu ARD ntaba kandida iyo migambwe yashikishije mu kuvuga ko amatora atari kugenda neza kandi kumugwi y'igihugu jejwe amatora wari uhengamye
President wa Turikiya Recep Tayyip Erdogan uyu munsi yatangiye uruzinduko rw'iminsi 5 muri Afrika arabanza muri Algeria amaze kugerayo Perezida Erdogan azahava ajya muri Mauritania, Senegal na Mali yatangaje ko ari urugendo ruzinjira mu mateka. Turikiya irimo iragenda yinjira muri Afrika cyane. Biragaragazwa na ambasade igenda ihafungura n'ibihugu byakira indege zayo Turkish Airlines. Mu kwezi kwa 12 gushize nabwo President Erdogan yari yasuye Afrika yagendereye ibihugu bya Chad, Tunisia na Sudani. Mu ntangiriro z'uku kwezi Turikiya yakiriye kandi inama y'abaminisitiri ba Afrika yamaze icyumweru naho mu kwezi kwa 9 k'umwaka ushize Turikiya yafunguye mu gihugu cya Somalia ikigo cya gisirikare cya mbere kinini mu mahanga Turikiya kandi irateganya kubaka ikindi kigo cy'ingabo zirwanira mu mazi mu kirwa cya Swakina cya Sudani kiri mu nyanja y'umutuku Swakina yahoze ari cyo kigo gikomeye cyane Ingoma yabo Ottoman yari ifite iyi ngoma niyo mukurambere wa Turikiya.
Mwandanya gukurikirana ibiganiro byacu kuri Radio Inshuti ya Bose FM 88 bice bitatu ku ijwi rya Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Burundi ni kuri FM 94 n'ibice 95 n'ibice 2.
Mushatse kutwandikira mwakoresha adresse email radio yacu @gmail.com mushobora no kunyura kuri Facebook VOA radio yacu ndetse no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.voa.com Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari Mu Rwanda Perezida Paul Kagame yafunguye inama ngaruka mwaka yitwa umwiherero ihuza abategetsi bose b'igihugu iyi nama igomba kwibanda ku iterambere ry'u Rwanda Eric Bagiruwubusa yakurikiye imihango yo kwifungura
Ikibazo cy'imikoranire idahwitse hagati y'abategetsi idindiza iterambere ry'igihugu, Perezida Kagame yongeye kugitindaho ku nshuro ya 15 ubwo yatangizaga ku mugaragaro umwiherero w'abategetsi bakuru. Muri uyu mwiherero uri kubera mu kigo cy'imyitozo ya gisirikare Gabiro mu burasirazuba bw'u Rwanda, umukuru w'u Rwanda yibanda kuri iki kibazo cyagombye kuba kiva mu nzira nta mutegetsi runaka yigeza komozaho, mu bavuga ko bakora n'abatumvikana.
Ba ministri babiri, umwe ni minister runaka, undi ni minister of state, bashinzwe infrastructure, bashinzwe agriculture, bashinzwe bari mu same building, bafite abo bayoboye bakorana nabo kuzuza inshingano bafite muri iyo department. Iyo badakoranye, iyo batavuganye, iyo batuzuzanye, iyo ntawe ugira icyo abaza undi, iyo ntawe ugira icyo ahakanya undi cyangwa yemeranyaho nawe ku buryo bivamo kumvikana icyo bakora, ubwo ibyo amaherezo bikorwa gute?
Kuri abategetsi badahuza mu mikoranire bikaba nyirabayazana wo kudateza imbere uko bikwiye abo bategeka, Perezida Kagame yabajije niba umwe ku wundi wamuha kwihitiramo uwo yiyumvamo bakorana ubwabyo byatanga igisubizo.
Wenda hari ubuvuta dushyira ku mirimo, baragiye banka umuntu iruhande ntazi yava, bampaye undi kandi ntibazi ko atari inshuti yanjye, rongera bampundi iyo mureba agiye nsanga adashoboye ibyo akora byo kuzanya nanjye, bampundi sinzi yaturuka hatameze neza. Ariko noneho ndavuze ngo uwaguha wowe wihitiremo, uzakungiriza, uzakora indi mirimo yindi abantu bashinzwe, kuvuga ati genda utoranya abo ushaka gukorana nabo bashyireho, bo wakorana nabo, bo mwakuzuzanya uko bikwiye kurusha abo bo wumva baguhaye utashakaga.
Ikindi kibazo gikunze kuvugirwa mu matamatama ariko kuri iyi nshuro abateraniye mu mwiherero bagarutseho nka nyirabayazana wo kudindiza ibintu, niki kimenyane n'ikene wabo mu butegetsi. Ministre w'ubutwererano ububanyi n'amahanga icyarimwe n'umuvugizi wa guverinoma Madame Louise Mushikiwabo yavuze ko aho bimeze neza mu mahanga ibi babirenze, maze Perezida Kagame nabati kimenyane n'ikene wabo mu kudindiza imikorere ntaho bitaniye na bwaki yica cyangwa ikadindiza imikurire
mu mahanga. Aho ibintu bigenda neza hari icyo cya accountability, twebwe nibaza ko hagati yacu turabemberezana cyane, ntabwo turi
mugira ikimenyane cyarabishe iki
nabyo birimo,
maze ikimenyane kica nka bwaki nayo yo kimenyereye cyane nacyo nacyo kiragwingiza.
Ahandi kutuzuza inshingano no kwangiza akazi ka leta bivamo ingaruka zikomeye cyane.
Kumenyerana cyane no kimenyane kivandimwe ubucuti iyo byagiye mu mirimo buriya bigwingiza system irwara bwaki. Niko bimera rwose.
Hari kandi ibindi bibazo birebana n'iterambere rya rubanda nko kubana b'inzererezi mu mihanda, abazonzwe n'imirire mibi, abakirana n'amatungo, abakirwaye amavunja n'ibindi bihora bigaruka, kandi buri gihe abategetsi bemeranya kubikemura. Kuri iyi nshuro hongeye kumvikana ukutabwizanya ukuri hagati y'abategetsi, Bwana Bernard Makuza ni perezida wa Sena.
Hari ikintu cyo kutavugisha ukuri mu nzego z'ibanze, biriya bibazo barabibona, ariko mu bujya gutanga nka ripoti ugasanga imibare hari uburyo
babeshye, ntibavugishije ukuri
babeshye
nabirebaga, niyo mpamvu
hari ibikorwa bigaragara rwose nk'uko mwabivuze. Ariko na ba bandi baba basigaye tuvuge nka Nyakatsi, twese turabizi Nyakatsi yarwanyijwe ku kigero kiri hejuru cyane, ariko hari abantu bahishe basa nkaho bagumye muri Nyakatsi mu bundi buryo, kubera ko babacumbikishirije bakagenda bagacumbikisha mu miryango. Noneho iyo programu uko yaje ifite uburyo abantu bayikurikiranye inzego zose mu gihe runaka, byarangira bakigira mu bindi, ba abantu bakaguma muri ya Nyakatsi.
Ibisobanuro byatanzwe mu gufungura ku mugaragaro uyu mwiherero ku nshuro ya 15 hafi ya byose, Perezida Paul Kagame yasoje ijambo riwufungura agaragaza ukutanyurwa, yasabye ko batuzuza inshingano uko bikwiye byagombye kuba bibagiraho ingaruka.
Ibintu bitagira ingaruka, ibintu byamara imyaka 10 n'ingahe abantu babishinzwe batabikora ntibibagireho ingaruka, aho hari ikibazo. Nige nicyo nashoboye ubwo hari ibindi mwandusha twakongeraho. Ibintu bitagira ingaruka teka ikibazo. Ingaruka zo zirahari kuko impfu cyangwa abana bagwingira cyangwa ikizo ni ingaruka,
ariko je ndavuga ingaruka z'abashinzwe kubirwanya ndetse hakajyamo na resources ariko ntibikorwa.
Niba kuri inshuro ya 15 abategetsi bakomeza gushimangira ko byinshi mu byo baganiraho byahindutse nk'indirimbo ihora yisubiramo, biragoye kwemeza ko no mu yindi myaka 15 izakurikira bitazakomeza bitya. Birasaba kubitega amaso cyane ko nk'ikimenyane n'ikene wabo mu butegetsi bashyira mu majwi nka kimwe mu byici ibintu bakomeza kubivuga gusa ariko nta ngamba zitajenjetse bagaragaza zo kubirandura burundu. Umwiherero ku bategetsi bakuru b'igihugu buri mwaka bawufata nk'umwanya mwiza wo kongera kwisuzuma bakareba aho bitagenze neza bafatiye ku cyerekezo u Rwanda ruba rwarihaye. Uyu mwiherero ku nshuro ya 15 uzamara iminsi ine. Eka bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Uzarangira rero ku itariki ya mbere y'ukwa gatatu gutaha. Urakoze Eric. Noneho reka duhe ijambo Asumta Kaboyi, we yadukurikiraniye iyi nkuru y'amadini n'amatorero nyuma yaho Leta y'u Rwanda ifatiye icyemezo cy'uko nta na rimwe rigomba gukorera ahantu hadatunganye. Akarere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali konyine gusa kamaze gufunga insengero 280. Asumta rero duhe inkuru irambuye.
Kuva mu cyumweru gishize insengero zigera kuri 280 zo mu karere ka Gasabo zirafunze. Abayobozi b'imirenge nibo bafashe ya mbere bagenda basura urusengero ku rundi, ku buryo mu nsengero 560 zasuwe mu karere ka Gasabo 280 zose zamaze gufungwa. Abayobozi b'imirenge bagenda bashyira ibyapa kuri izo nsengero zimenyesha abakristo ko insengero zabo zifunze, bavuga ko zitujuje ibisabwa. Abakristo bavuganye n'ijwi rya Amerika wo mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali bafungiye aho basengeraga, bemeza ko babuze aho berekeza ku munsi wo ku cyumweru kuko insengero zabo zari zifunzwe. Kuri benshi batanga ubuhamya ko ubu bari baragize amahirwe yo kubona aho basengera abafasha, bakaba bafite impungenge ko kubuzwa gusenga bizatuma basubira inyuma mu gakiza.
Ku munsi w'ejo nyaniriwe mu rugo bitewe n'umubabaro kubwo itorero ryanjye ryari ryafunzwe, kandi mu by'ukuri iryo torero ryanjye nariboneyemo byinshi byiza mu buryo bw'umwuka. Nari maje kuva ku ngeso mbi nakoraga kera nyiri mu byaha, nari umusambanyi, nari umujura. Ikigeretse kuri ibyo nibuze Nyabugogo, nabarizwaga Nyabugogo ndi umujura n'ibi bitoki. Ariko uyu munsi wa none urugero ngezeho ni urugero nemerwa n'itorero, nemerwa n'umugore wanjye, mfite abana, kandi ibyo byose mbikesha itorero nabarizwagamo. Natangajwe no kumva ngo itorero ryanjye ryafunzwe. Uyu munsi wa none naba nkubeshye nkubwiye ngo najya muri indi torero.
Ngira n'ikibazo gikomeye, ndavuga nti umugore wanjye anyubaha kuko asenga, nkubaha kuko njya mu nzu y'Imana nkumva, mbese nkumva ijambo ry'Imana rikanyubaka bigatuma nkunda umugore wanjye. None nagize ikibazo kivuga ngo kimeze gutya, niba itorero ifunzwe kandi nkaba narikundaga n'umugore akaba arikunda, bizagenda bite ko ntarindi niyumvamo, umugore wanjye akaba ntarindi yumvamo, tugiye kwa pagani kweli? Ejo byatumye nirirwa mu rugo umunsi wo ku cyumweru, ntabwo ubundi byajyaga bibaho. Niyo mpamvu rero gye mu rundi ruhande byarangoye
gutekereza ko bishobora kubagusha. Niba icyumweru kigera ntimujye gusenga, maze ishaka ko mushobora kugwa?
Yes, tugomba kugwa bitewe n'uko nese nzajyana ntiyumva.
Umushumba w'itorero rimwe ryafunzwe mu karere ka Gasabo avuga ko kudaterana ngo abakristo bahurire hamwe bihana ibyaha byatangiye kubagiraho ingaruka. Kimwe n'abakristo be, pasiteri nawe yansabye kutavuga izina rye.
Byatugize ingaruka kuko abakristo kugeza uyu munsi baranyanyagiye, barataraye, nta cyemezo bariho bafata. Uyu munsi baraho ntiduterana. Mu by'ukuri nta muntu urwanya Leta, kandi ibyo basaba nibyo koko. Ariko kubera ko ari byinshi tutabibonera rimwe, twifuza ko byibura batufungurira bakatwumva, natwe tukabishyiramo imbaraga bakaduha igihe.
Kuba nk'umushumba abakristo bawe batatanye, bamwe babuze nk'uko bavuze ati biriwe baryamye, urumva hari ikibazo gishobora kubasubiza inyuma mu kwemera bari bafite?
Urumva niba wabwirizaga indaya ikihana, niba wabwirizaga umunyarumujyi akaza akihana, kandi aho hantu yasengeraga akaba yahiyumvagamo. Ikindi ni erega natwe turi abantu bafasha Leta, twabwirizwa irinda zikihana, kandi niba ahisemo kuza muri urwo rusengero suko ataciye ku zindi nyinshi niho yiyumvaga. Niba rero yarajya akavuga ati none se ko tureba n'ubundi badufungiye, ashobora ati n'ubundi ntaciye ndeba hari n'uwamfashaga, agasubira muri bya byaha, urumva Leta nayo izaba igize undi mutwaro.
Ba nyina amatorero basaba Leta ko yabaha igihe bakabasha gukusanya ibisabwa ariko badahagarikiye abakristo babo insengero. Usibye gufunga insengero zitujuje ibisabwa, urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere RGB buvuga ko rutazanihanganira abayobozi b'amatorero bigisha kandi badafite ubushobozi. Profesori Shyaka Anastase uyobora uru rwego ari nayo ifite amatorero n'amadini mu nshingano zayo yaraherutse gutangaza ko akajagari gasigaye kaboneka mu matorero amwe n'amwe, harimo abagize itorero barwanyira imitungo, harimo abandi bigisha inyigisho zigandisha abaturage ndetse n'abandi bayobya abaturage, aribyo byatumye hashyirwaho ingamba zihuse zigomba gukurikizwa mu minsi ya vuba. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika, ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Kuva kuri wa mbere abacamanza ba sentare y'umuryango wa Afrika y'uburengero CEDEAO bari mu rugendo gukuraho urubwenge muri sentare ya Afrika ijejwe agateka kazina muntu yarusha muri Tanzania. Inkuru yakurikiranywe n'umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru.
Urongoye sentare nkuru y'umuryango wa Afrika y'uburengero CEDEAO ni warongoye intumwa zigizwe n'abacamanza b'iyo sentare bariko bagendera sentare ya Afrika ijejwe agateka kazina muntu. Honorable Jerome Traore yavuze ko intumbero y'ubwo rugendo ari yo kurahura ubwenge, guhanahana ivyumviro no kunga ubucuti hagati y'izo sentare zibiri. Iciyongereye ko nuko iyo sentare ya CEDEAO nayo nyene ifise igisata kijejwe kubahiriza agateka kazina muntu. Akarusha iyo sentare ya CEDEAO irusha izindi zo mu miryango itandukanye ya Afrika. Urongo iyo sentare Jerome Traore avuga ko ari akarusho gakomeye.
Même lorsque les procédures sont pendantes devant les juridictions internes, la Cour de justice.
Naho imanza ziba ziriko ziraburanishwa n'amasentare y'ibihugu bitandukanye, twebwe turazakira hanyuma umunyagihugu agatunganirizwa. Ariko umunyagihugu abwirizwa kuba atarinde sentare mpuzamakungu aritura. Akamaro ni kanini kuko umunyagihugu atezeye ubutungane bw'igihugu ciwe, twebwe turamutunganiriza. Ikindi nuko izo sentare z'imbere mu bihugu zikunda gutevya imanza, twebwe rero duca dukosora ku gahaze ingingo zigasohoka kare.
La Cour de justice de la CEDEAO afin qu'une décision soit rendue dans les meilleurs délais.
Ibyo siko bimeze muri sentare ya Afrika ijejwe kubahiriza agateka kazina muntu. Umunyagihugu kugira yiture iyo sentare abwirizwa kubanza kwitura sentare zo hagati mu bihugu bitandukanye. Iyo ngingo ituma abantu benshi bahohoterwa n'inzego z'ibihugu byabo, imanza zigateba bigatuma uwahohotewe atitura iyo sentare ijejwe agateka kazina muntu nk'uko uyirongoye abivuga. Sylvain Auré yamenyesheje ko naho abashitsi baje kurahura ubwenge niyo sentare ishobora kubigira ko ako karusho.
Bien sûr, lorsque nous pratiquons ce dialogue judiciaire avec
ego cyane nivyo iyo duhanahana ivyumviro n'amasentare nkayo tubwirizwa kwakura inyungu nkako nakarorero keza. Hari n'ibindi kumbure kuko nukungurana ivyumviro baratwigira ko natwe tukabigira ko. Yamara hari amategeko n'amasezerano atugenga kandi tubwirizwa kuyubahiriza mu gihe atarahinduka. N'ubucuti bubwirizwa kubananya ku nyungu z'abanyagihugu batwitura.
Cooperation judiciaire qui commence et qui va se perpétuer bien entendu.
Yamara nabo biruko ibihugu munani vyonyene muri Afrika nivyo vyemerera abanyagihugu bavyo kwitura iyo sentare. Iburiro ry'amashirahamwe yigenga akorana n'iyo sentare ribona ko iyo ngendo y'ibihugu vya Afrika bikwega amaguru gusinya ayo masezerano ariyo kubananya guhonyanga agateka kazi na muntu aho kugakingira. Diodone Wedijamba n'umunyamabanga mukuru w'iryo huriro.
Le plutôt serait le mieux parce que nous savons que dans le continent il y a beaucoup.
Ivyo bihugu bitarebeze mu masezerano nibibikore vuba kuko agateka kazi na muntu kabananya guhonyangwa muri Afrika. Ababikorerwa nabo ntibatunganirizwa mu bihugu iwabo canke naho bagatunganirizwa nabi ntibishimire ingene imanza zaciwe. Aho niho rero iyo sentare yabwirizwa kunyarukira. Ariko ivyo bihugu bitarasinya amasezerano murumva ko inzira zose ziba zugaye.
Si la Cour n'a pas compétence dans ce pays-là, vous voyez que l'accès à la justice est fermé pour ces victimes-là.
Ivyo bihugu bimaze kwemerera abanyagihugu bavyo kwitura iyo sentare ni Benin, Burkina Faso, Ghana, Mali, Malawi, Cote d'Ivoire, Tunisia na Tanzania. Ni mu gihugu Rwanda ruheruka kwikura muri ivyo bihugu vyorohereza abanyagihugu bavyo kwitura iyo sentare ijejwe kubahiriza agateka kazi na muntu. Pierre Claver ni inkuru yarusha kubwijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe. na makuru ya video kuri telefone igendanwa.
Nayabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatano. Ni video y'umunota umwe gusa y'imvuru nyamukuru zo muri Afrika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi rya Amerika.
Njote mwese mukurikirana Radio Ijwi rya Amerika, dusubira tubibutsa ko mushobora kudukurikirana kuri Radio Inshuti ya Bose FM 88.3 no ku Ijwi rya Amerika FM 104 Kigali. Burundi twumvikanira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email, nayo ni radio@gmail.com, na Facebook kuri adresse radio yacu, na site yacu ariyo web3@radioyacu.voa.com. Imbere gusezerana mu biganiro tubafite kuri isaha, tubanze dusubire tubibutse incamake makuru twabashikirije. Twabwiye ko intumwa idasanzwe y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU mu Burundi, Michel Kafando, yatangaje uno munsi kuwa mbere imbere y'urwego rwa ONU rujejwe kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi ku Burundi bugiteye impungenge amakungu. Yamenyesheje ko umuryango w'ibihugu bya Afurika utegerezwa kubandanya kugira uruhara rukomeye kuwa co guhuza abegwa n'ikibazo c'u Burundi kugira ico gikorwa gishike ku mugambi cishinze.
Korera imaze guhitana abantu 26 mu nkambi z'impunzi z'abanyekongo ahitwa Kiangwari na Kiyaka muri Uganda. Abandi barenga 600 barakurikiranirwa hafi n'abaganga. Izi nkambi zirimo abanyekongo bahunga intambara z'amoko mu karere ka Ituri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Muri Afrika y'Epfo abashikiriza amanza b'igihugu bavuze uno munsi kuwa mbere ko bazoshikiriza mu kwezi kuza ingingo kuvyuko nimba bazokwirikirana canke batazokwirikirana imbere y'amategeko Jacob Zuma yahoze ari president ku vyerekeye ruswa. Zuma ashobora gucigwa umunyororo ku bwoko bw'ivyagirizo 18 ku mafaranga yaronse ku masezerano yerekeye ibigwanisho imbere y'uko aba president. Umuvugizi w'ibiro by'abashikiriza amanza b'igihugu yamenyesheje ko ingingo yamaze gufatwa, yamara ko bazoyitangaza mu minsi 14 iri imbere.
Abantu 9 biciwe mu gitero cy'abakongomani b'abahutu bo mu mutwe wa Mai Mai Nyatura ahitwa Bwalanga mu karere ka Rucuru mu ntara ya Kivu ya ruguru mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze Jano Makasi yabwiye ikigo ntaramakuru AFP cyo mu Bufaransa ko abaturage bane bishwe naho abandi bantu 5 bishwe n'aba Mai Mai bahitanywe n'abasirikare ba leta bari batabaye.
Abantu babiri barishwe ku munsi w'Imana muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abo bantu bishwe mu myiyerekano yo kwiyamiriza President Joseph Kabila. Iyo myiyerekano ikaba yari yateguwe n'abakatolika. Ibyo bizatangajwe n'umunsi wa mbere na Ekleziya Katolika yo muri Kongo hamwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Abateguye imyiyerekano yari yaburijwe atangaje ko atazohesha mu gikorwa cyabo cyo kuyibandanya. Umukuru w'ibiro by'ishyirahamwe ONU muri Kongo yababajwe n'uko abantu babiri bahasize ubuzima.
President wa Turikiya Recep Tayyip Erdogan yatangiye uruzinduko rw'iminsi 5 mu bihugu 4 bya Afrika: Algeria, Mauritania, Senegal na Mali. Mu kwezi kwa 12 gushize yari yasuye Chad, Tunisia na Sudani. Turikiya mbese irimo iragenda ishakisha amaboko mu bihugu bya Afrika kurusha mbere.
Umugambwe wa president w'igihugu cya Djibouti Ismail Omar Guelleh UMP utangaza ko watsinze amatora y'abashinga amateka n'amajwi menshi cyane. Amatora yabaye ku munsi wa gatanu w'indwi turangije. Umugambwe UMP watsindiye hafi ibice 90% by'ibibanza byo mu nama nshinga amateka. Ivyo ni nyuma y'uko abatavuganwe na leta nka bose bihojeje amatora. Nshuti rero, mwakurikiranye amakuru twari tubafitiye muri uyu mwanya ahandi hagarukiye kuri Radio Ijwi rya Amerika. Dushimiye injeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatou Arimaz Karara yadufashije gushyira hamwe ibi biganiro. Amakuru mwayashikirijwe na Fideni Yongabo
na Thomas Kamirindi. Turabashimiye cyane, murakarama.